Hii ni Radio Rijwi ya Amerika. Ijwi d'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 27 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2022 muri komuna Frederic Nkundikije. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD warayushikirije umunyapolitiki azo kwitoza ku giti cy'uyu mugambwe mu matora ategekanijwe n'uyu mwaka.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki. Hari byinshi byakozwe tuzokwirata mu gihugu, tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza gukorwa nibatwizera nk'uko bizeye imfura yacu.
Iyo ni Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yarai atowe mu kibanza cy'uzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Inkuru cyo kimwe inkuru yerekeye igiciro gishasha cy'ibigori mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'amakuru yerekeye sport mu Burundi no mu Rwanda turazigaruka ku kajya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutangire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutseza Aloise.
Mwaramutse Frederic turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe abashingwamanza ba perezida wa Amerika Donald Trump babandanya kumuburanira ku byaha yagirijwe kuba yararenze kubiri n'amategeko, igitabo kigiye kuzosohorwa na John Bolton yahoze ari umujyanama muri perezidansi ya Amerika gishobora kuzobasamburira ivyo biregura. Ikimenyeshamakuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika cyatangaje ko uwo yahoze ari umujyanama muri perezidansi yanditse ko Perezida Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika icyo gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka Joe Biden ku byaha bya ruswa. Icyo kimenyeshamakuru kivuga ko cyahawe ayo makuru n'abantu batari bake bamaze kubona ibiri muri icyo gitabo kitarashirwa hamwe. Bolton yavuze ko yiteguye kwitaba nk'icabona mu gihe Sena ya Amerika yotora ikemeza ko ikeneye ibyabona hamwe n'izindi nyandiko. Abashikiriza amanza w'umugambwe w'abademokrate bavuga ko bifuza kumwumviriza. Gushika ubu ntaco presidansi ya Amerika iravuga kuri ivyo byashikirijwe n'ico kimenyeshamakuru The New York Times. Abashingwamanza baburanira Trump kuri uyu munsi wa mbere barinjira ku munsi ugira kabiri wo gushikiriza ivyireguro ku byagirizwa Trump imbere y'abasenateri ijana. Abashingamateka b'abademokrate bamwegetse ko ivyaha bibiri byo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka bemeza ko yarenze kwibwirizwa shingiro akwiye gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi umunyamerika yabaye umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaboko basketball Kobe Bryant yaritavye Imana mu isanganya rya kajugujugu mu micungararo y'igisagara ca Los Angeles muri Leta ya California ejo ku munsi w'Imana. Kobe Bryant yafanye n'abandi bantu munani barimwo umukobwa wiwe w'imyaka 13 igihe iyo ndege ya kajugujugu yagira isanganya mu misozi y'i Calabasas ku birometero 65 uva i Los Angeles. Uwo muhisi yari afise imyaka 41 y'amavuko, yakinye imyaka 20 muri shampiyona ya Amerika ya basketball NBA akinira ekipe Los Angeles Lakers yagira uwa kane mu batsinze ibitsindo vyinshi. Abategetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko gushika ubu abantu batanu bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa coronavirus ufise amamuko mu Bushinwa. Bashikiriza ko ico gitigiri gishobora kwiyongera. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abantu batanu bawanduriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Ikigo CDC kivuga ko kiriko kiratohoza ku bantu ijana bakekwa kuba baranduye muri leta 26 za Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu batatu barishwe ejo ku munsi w'Imana igihe ibihumbi by'abanyagihugu bihereza amabarabara basaba itanga imihoho rya Perezida wa Gambia Adama Barrow ashaka kongereza ikiringo ku butegetsi. Babaye abambere bishwe kuva imyirekano yo kwiyamiriza Barrow itanguye haraheza amezi. Barrow yemeye mu 2016 kuzova ku butegetsi inyuma y'imyaka itatu azoba ari perezida. Uruhagarara rwatanguye muri Gambia, Barrow avuze ko azoguma ku butegetsi iyindi myaka itanu. Abategetsi b'impande zibiri zirwana muri Libya batangaje ku munsi w'Imana ko habaye gutana mu mitwe igihe inteko zo mu buseruko zari ko zegereza mu gisagara cya Misrata kiri mu burengero. Iyo mirwano yabaye haheze amasaha make. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riteye akamo rivuga ko iyo ntambara ibandanya guca kubiri n'ibihano ku birwanisho byafatiwe impande zibiri zirwana. ONU ivuga ko ibihugu bitari bike itavuze amazina bitabyubahirije. Igurishwa ry'ibirwanisho muri Libya biciye kubiri n'amategeko ibihugu rutura ku isi byemeranije mu nama byagiranye mu gisagara cya Berlin mu Budage mu ndwi iheze. Nayo mu gihugu cya Turukiya abatabara barakuya abacitse ku icumu mu bisambagurike by'amagorofa yasenyutse inyuma ya Nyamugigima ikomeye yumvikanye muri icyo gihugu ku munsi wa gatanu. Abapfuye bakaba bamaze gushika kuri 38. Abantu bashika ku 400 bafashijwe n'imashini nibo bariko barafasha kurondera abo babagihema Elazige ni mu buseruko bw'ico gihugu inyuma iyo Nyamugigima y'igipimo cya magnitude 6.8.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kutushikiriza. Tubibutse nshuti wese ko mukamara abandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda inkuruza mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Burundi aho Evariste Ndayishimiye umuntu kuri mwaka Evariste Ndayishimiye akaba yaremereye abo basangiye umugambwe kwa iteka kubaserukira kandi ko yamaze kuyitegurira inkuru dushikirizwa na Desire Hatuimana ari i Kigali mu Rwanda.
Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azoserukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye. Yaciye amenyesha abo basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakizwe umugora. Yamenyesheje ko kiretse ko afite Petero Nkurunziza azomwere kumwongo
ho yaratumye inkoresha umwimenyereza atari muke wo kumenya ibintu kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo nawo ntaciye narabaye umusirikare mu ntwazangabo zirongoye abandi ndaba nk'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano ndaja mu by'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe iby'intwaro n'iby'iterambere mu gihugu no mu bisata by'igihugu nabiciyemo uretse ko natwaye bya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji amasosiyete paritatike nayo nyine nayaciyemo ndamenya ingene atwagwa. Naragiye ndakora no mu biro byagenewe icyubahiro umukuru w'igihugu ndakora ibijyanye n'igisirikare ndakora ibijyanye na politiki. Nimurabe none Imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze.
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimurariliye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi.
Tugiye kubandanya ikivyi kuko ntituje kumena umushiki. Hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba Abarundi ngo badutore ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu. Nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura kandi kira noneho ibikorwa by'umusabyi sibyo twigishwa. Umugambwe se DFDD uzokwama ari umubyeyi wacu tuzokwama tuzirikana ntaryo ko inyundo naho ikura idasumba yayujuje.
Muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko Imana nayo nyene yemeje ibyo bahagiye gukora mu bimenyetso byayo acabonera kumenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutogwa.
N'akanyamuneza kubw'uno munsi w'Imana kubw'uko twatanguye ikiganiro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye. Imana abanye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tuko wisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye yatanguhezagira umukandida wacu kugira ngo Imana yerekane kuri kumwe nawe kuri kumwe nawe kandi ari ikindi kimenyezo kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko Imana nawe nyine ibyemeje mu ijuru.
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda naho ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bujejwe udandaji inganda bwashinze igiciro cy'amafaranga 2,700 ku kilo umurimyi w'ibigori azohora ahabwa. Ingingo yashimishije cyane abarimyi nyuma yaho benshi bari babanje kwanka kurima ibigori. Ni inkuru ya Asunta Kaboyi umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari i Kigali mu Rwanda.
Hashize imyaka igera kuri 13 leta y'u Rwanda ikangurira abahinzi guhuza ubutaka bagahinga igihingwa cy'ibigori ku buso bunini. Mu ntangiriro byabanje kugorana kuko abahinzi bavugaga ko babujijwe uburenganzira bwabo bwo guhinga ibihingwa bifuzaga kandi bari bamenyereye. Abahinzi bahise bitabiriye gahunda bagashishikarira guhinga iki gihingwa bakitayeho, baremeza ko ubu nta kindi gihingwa barutisha ikigori. Kandi Evariste Tugirinshuti wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yemeza ko ubu abahinzi bahinduye imyumvire nyuma yo kubona agaciro k'ikigori.
Ibiri kare dutangira sipe yo guhinga guza ubutadunga igihingwa kimwe cy'ibigori ntabwo twabyumva nk'abahinzi kuko twa ko tuvuye kwiga kuko twamenye ibishyimbo, amasaka, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi none ikihingwa cy'ibigori ni igihingwa navuga ko abahinzi dukunze cyane kuko icya mbere tubyo kurya bihagije, tubona amafaranga kandi tubasha no kwizigamira mu gihe kiri imbere. Ahantu bavuga bakora guhinga imyumbati, amateke n'ibindi bitandukanye, ariko ubona ko kubera inyungu iri mu kigori ubona barahinze. Aho duhinga ibigori inzara iracitse mu giturage kuko rwabo niba umuntu yeje ibigori byafata ibigori agashesha kawunga akafite gafuka ka kawunga kari mu nziga akagenda arya harya. Ntabwo abana bavana kitwa n'inzara ko mu kimbo mu gihe bya kera kiga bya gakondo wasanga umuhinzi ashobora kubwirirwa akagenwa ku munsi, ariko ntabwo gishoboka kuko urumva nibo tubavutse kuhitone heshaje kuri gitari urumva nagushe kuri 2,200 urumva miliyoni 1,000,000 urumva n'amafaranga menshi umwe tugiye tuga mu buzima.
Ibi byishimo byatugira inshuti akura ku musaruro yabonye mu bigori abihuriweho na madamu Mukamana Laurence wo mu murenge wa Gatoni nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Bigitangira batubwira guhinga ibigori kuko twebwe mu muco w'iwacu iyo ngiyo twe tuzi ko ibigori ari iby'inkoko. Ntawari uzi ko ibigori umuntu yashyira hariya ngo ibigori abirye, noneho ukibaza ute se umuntu yahinga ibigori atazanywamo agasururu ibyo bigori wabihinga ngo bizagire bite? Twagiye duhera utuntu duto ugahinga gato ko kuvuga ngo nikize ubuyobozi butaza kumerera nabi yuko nahinze ibigori, ariko noneho biza kuza kubona amasoko bakajya tubona abantu baraza babishaka. Nibwo twahise tubona ko guhinga ushobora guhinguka umuhinzi w'umwuga uhingira isoko. Noneho ikindi cyadukundishe ibyo bigori nuko byaje kugira amafaranga. Kwa kane kwabaga ari itumba ribi ubura ikintu waha umwana ujya mu mubyuko w'amasaka gushakishamo akantu muhareka data, ariko ubu ukwa kane tuba ari kwisize ni isize ni rwose tuba tugurisha ibigori amafaranga umuhinzi wese afite amafaranga.
Leta ivuga ko ubu yamaze gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage gushyirwaho igiciro fatizo umuhinzi agomba kujya munsi mu gihe yejeje ibigori. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda ifatanije n'abahinzi ndetse n'izindi ministeri zikora ku buhinzi bamaze kwemeza ko ikiro cy'ibigori byumye kizajya kigura amafaranga 123 naho ikiro cyumye ariko kikiri ku mahundo n'icyo cyajya kigura amafaranga 200 Bwana Karangwa Kasiye uyobora ishami rishinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu muri ministeri y'ubucuruzi n'inganda asobanura ko nta musaruro na mucyo abaturage uzongera gupfa ubusa
umusaruro musubonetse uhagije ntabwo wapfa ubusa kuko hamaze gushorwa imari myinshi habari mu bwanikiro no mu buhunikiro
ko ubwo ko abaturage binjiye mu ubuhinzi bw'ibigori ari benshi kandi ukabusangana no ku masoko ikahunga navuga ihenze ugeranije nuko yari imeze mbere benshi arabatekereza ko ariko izibugande zitakiza
impamvu yabayeho nuko umusaruro utabonetse uko byari bikwiye ntabwo ari hano no mu karere uvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ikibazo kiri rusange mu karere ntabwo ari mu Rwanda gusa ntabwo ari ibibazo
ngiye natangiye mpinga nkari nkambiye nka 20 ariko muzije kwa gitare 3 mbasha guhinga ikindi cyakabiri nuko uyu munsi none basha kubona amafaranga antunga umuryango wanjye hafite inzu nziza mbamo bafite abana babiri bige sugondere nkabasha kubahirira ku ishuri nkabasha kugura imyenda y'abana n'umudamu nkiye mu bigori ndetse kandi nkagura kandi karimo buri mwaka ngera nongera ubwa butaka bwanjye mpinga
ubwo rero igihe ikintu cyaje kunkundisha ibigori byanteje imbere mu rwego rwo hejuru ubu ngubu mfite umwana uri kwiga muri kaminuza 3 bari kwiga secondaire mfitemo 3 ubu nabashije kubonamo inzu nziza ubu nta kibazo cyo kurya nawe urabona ko nta mirire mibi ndangwaho
nubwo leta yashyize imbaraga nyinshi mu kugangura umusaruro w'iki gihingwa ku isoko uracyari muke muri iyi minsi ibigori ku masoko byarahenze ku buryo ikiro cya kawunga cyavuye ku mafaranga 600 y'u Rwanda yagurwaga mu gihe cyashize kigaho kigeze ku mafaranga hagati ya 800 abayobozi bakemeza ko byatewe n'ibura ry'umusaruro w'iki gihingwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara 255391924 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 Ijwi rya Amerika ryongeye ku Amerika ni radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika cyamanyanira I Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda unaho nkuko mubimenyereye ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino na sport aye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda reka tuyatangure mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
mu mpira maguru kwa gatanu y'icyumweru gishize habaye tombora yuko amakipe azahura mu kicyo kibanze cyo guhatanira igikombe cy'amahoro amakipe agomba guhatana ni 28 arimo 18 mu kicyo cya mbere n'amakipe 10 asanzwe mu kicyo cya kabiri imikino y'ikubitiro iteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki ya 4 ndetse n'iya 5 mu kwezi kwa kabiri Mukura Victory Sport izahura na Bugesera FC Impesa FC ikina na Etincelles FC ikipe ya Musanze FC yatomboye Police FC AS Muhanga ikazakina na Interforce Asporo FC izabiri kumwe na Vision FC Rwamagana FC ikazahura na Gicumbi FC Rutsiro FC izisobanura na Pepinieri APR FC ikazaba iri kumwe na Etoile de l'Est Lyon Sport yatomboye Intare FC Gorilla FC ikaba igomba gukina na Marine FC Espoir FC izahura na Sunrise mu gihe Kiyovu Sport izacakirana na AS Kigali muri iyi mikino amakipe 12 azatsinda azahita abona itike yo gukomeza hiyongereyeho andi makipe 4 azaba yatsinzwe mu buryo budakabije Meilleur Perdant yose hamwe uko ari 16 yinjiye mu kimwe cy'umunani kirangiza tukira umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'ubutwari imikino yabereye kuri stade Kigali I Nyamirambo mu mukino watangiye isa 9 ikipe ya APR FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 3 kuri 1 mu mukino wakurikiyeho ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2 kuri 1 imikino izakomeza ejo kwa kabiri aho Kiyovu Sport izahura na Mukura Victory Sport hanyuma Police FC igakina na APR FC irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'ubutwari rizarangira kwa gatandatu tariki ya mbere Gashyantare icyo gihe Mukura Victory Sport izahura na Police FC hakurikireho umukino uzahuza Kiyovu Sport na APR FC ikipe izegukana igikombe niza birusha izindi amanota mu mikino itatu iri rushanwa ntabwo ryabonetsemo ikipe ya Lyon Sport kuko yakuyemo akayo karenge ku munota wa nyuma ihita isimburwa na Kiyovu Sport imvano yo kwivanamo ngo nuko hari amategeko agenga iri rushanwa yarabangamiye ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru isaba ishyirahamwe Ferwafa ko yagira ibyo ihindura Ferwafa ntiyabikozwa Lyon Sport nayo ihita itangaza ko nta mpamvu yo guseruka mu irushanwa ivuga ko rifite amategeko ayipyinagaza ntabwo ari mu mupira w'amaguru honyine ikipe runaka yanze gukina muri aya marushanwa y'ubutwari kuko no muri basketball ikipe ya Patriot yavuye mu kibuga idakinnye mu mukino wagombaga kwihuza n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro APRC ya Kigali kwa gatanu w'icyumweru gishize intandaro ya byose ni umukinnyi Gibert Nijimbere umusore w'umurundi ikipe ya Patriot yashakaga gukinisha hanyuma ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwaba bukavuga ko bidashoboka ngo kuko uyu mukinnyi agifite amasezerano mu ikipe ya IPRC Kigali Patriot Basketball Club yahise yivumbura iravuga iti niba Nijimbere atemerewe gukina ntirirema ikipe yahise iterwa mpaga dukomereze no muri volleyball muri rushanwa ry'ubutwari ejo bundi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye imikino yo mu matsinda mu bagabo itsinda rya mbere ryari ririmo ikipe y'ishuri rya UTB Reg Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club irya kabiri ryari rigizwe na Gisagara Volleyball Club IPRC Ngoma na APR Volleyball Club muri iyi mikino wahuje UTB Volleyball Club na Reg Volleyball Club wari wahuruje imbaga kuri stade ntoya y'i Remera urangira UTB Volleyball Club itsinze Reg Volleyball Club amaseti atatu kuri imwe kwa gatandatu cyumweru hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza ndetse n'umukino wa nyuma yari Claude Munyandinda i Kigali
ikatuje no ku makuru avugwa muri siporo mu Burundi higanwa ry'umupira w'amaguru irabandanya mu nsonga ati yo mu ntara ya Gitega niyo iri mu kibanza cya mbere nyuma inkino 19 mu bigime badashikana imyaka 17 Burundi bwaraye busezewe na Tanzania mu nkino zo kurondera imirwi izoja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru inkuru dushikizwa na Desire Hatuyimana
umupira w'amaguru mu gisata cy'abigeme mu Burundi biraboneka ko kugeza ubu atawurigeza inyuma yaho abigeme badashikana imyaka 20 batsindiwe muhira na Ethiopia ku bisindo 5 ku busa kuri no wa gatandatu abadashikana imyaka 17 batsinzwe na Tanzania ibisindo 2 ku busa mu gihe mu kino rwa mbere bari batsinzwe ibisindo 5 kuri Kimi Dar es Salaam umumenyereza w'umugwi serukira gihugu w'u Burundi abanza kuvuga ico babuze muri Tanzania aho batsinzwe ibisindo byinshi ariko gasaba abari mu gisata cy'abigeme kudacika inkokora
cyambere cyo twabuze hariho ikibuga cyaratugoye twaragize n'ikibazo cya klima n'abana n'ibya mbere bagisohoka ibyo byose ibintu batari bamenyereye amatwe dufitemo n'abagwaye rero uno munsi twagerageje ndetse ni umunsi ntiwari wacu ubwa mbere match ya mbere yatugoye niyo yadukoroze ibyo byose niyo byatumye bashobora gutsinda ibitsindo bingana gutyo hari ibintu bimwe tutegereza gutahura ntushobora kwigereranya umwanya umwe n'ibyo bihugu n'aho dukina kuko imyiteguro si imwe hama bobo twebwe hageze ko dutera imbere ko tubandanya abandi twe twarahagaritse abandi baraza abo nabo n'abana baracyari mu ntango baracyari ko baramenya ni development kuri nivo wageze ko n'umunsi simbi
umenyereza wa Tanzania wewe amenyesha ko naho bari batsinzi wabo baje bumvikanye ko ni Burundi bategerezwa gutsinda agashimira Imana ko babishitse ko
kwanza tunashukuru Mungu kwa kucheza mzuri mechi mecha salama lakini la pili
ubwa mbere tubanye gushimira Imana kuko urukino rwaheza amahoro ubwa kabiri ishimire bimwe bikomeye abakinnyi banje bakinnyi bakurikije amabwirizwa n'abahaye byagenze neza nta gitsindo twatsinzwe ariko natwe dutsinda igitsindo cyabaye igikorwa kitoroshye abakinnyi b'Abarundi baje bashaka igori ariko basanga duhagaze neza twari twarahiye ko dushobora kwinjizwa igitsindo na kimwe
mukubwa kabisa kwambisha kwamba haturuhusi ubona mwe baragoli
mu mupira w'amaguru kandi iganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku munsi ugira wa 19 Atletico Olympique yangaje na Olympic Star ibitsindo 3-3 Vitaro itsinda Bujumbura City ibitsindo 2 ku busa Ngozi City ku kibuga cyayo yatsinzwe na Musonga Tigitega ibitsindo 2 ku busa Lidl Dix Sport for Africa inganya na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi Bumamuru nayo itsinda Lilier ibitsindo 3 ku busa kuri no wa mbere Interstar ikaza gutana mu mitwe na Kayanza United twamenyesha ko kugeza kuri no ndwi ya 19 umugwi wa Musonga ati wo mu ntara ya Gitega uri mu kibanza cya mbere tukivuga amakuru ajanye n'umupira w'amaguru kuri no w'Imana niho habatombora ingene imigwi izogwanira igikombe cy'ubumwe bw'abarundi izohura Egrenoir kazokina na Flambeau du Centre Message ngozi nayo izotane mu mitwe na Musongati izo nkino zikazubita ikizibiri z'ukwezi kwa kabiri nayo urukino rwa nyuma hagati y'abazoba batsinze rukazoba iteriki 5 z'ukwezi kwa kabiri aha barundi bazoba bariko barahimbaza umunsi mukuru w'umwe gw'abarundi muri volleyball naho ihiganwa rya Burundi rigeze ku munsi ugira kabiri aho Amicale des Sportifs de Bujumbura yatsinze Bujumbura Weso Wandani amaseta 3 ku busa Gakosmos nayo itsinda Muzinga amaseta 3 kuri 2 Rukinzo nayo ikaba yirahiye Bujumbura Volleyball Club ku maseta 3 kuri 1 mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3 ku busa Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Juti mwese mkondila juu hizu uja Amerika vigano tukawateguli ya mwaka kanya wigano kinga tuoneo kanda kanya kukushimila engineer ya adhufashe mwge bugizuma hamwe na fasile ya adhufashe kwegiranya vigano nilu tukawateguli kuri mikro mwalikumu na federike mkondikije makuru na yomu ashkirijuwe na Aloiza Bigirimana mwakoze kututega matui tularifurije ama horo numo simeiza
Radio hizu uja Amerika Yabali Suvito chachu Radio Yabai,
Dusangira ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington